Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi namwe mwese mu cugura na radio yanyu. Turasubiye kubaha ikaze ibiganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu mwanya tugiye gutangurira ku makuru yo mu ntara y'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu ntara y'ibiyaga binini turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi n'amakampi y'impunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi zishika ku 1,600 ziri mu ikampi y'agateganyo ya Gashora zivuga ko kushika ubu zitaramenya amaherezo yazo. Ibyo bitangajwe nyuma yaho izo mpunzi zitangarije ko zidashobora gukurikiza amategeko yo mu Rwanda. Mu nama ziherutse gukorana na Leta y'u Rwanda, izo mpunzi zarasabye ko zofashwa kuba zo kwimurirwa ahandi mu kurindira inyishu. N'inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika sumutakabuye ari i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri Gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza makuru y'izi mpunzi.
Abo Barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyari byo rwose umuntu w'impunzi kugira ngo aze gutegeka
aho gasoko kanya ariko baza guhaha
barazi abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko batagomba kugibira bagibirayi ibijumba ibi ndese nimba ni nibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwiye Radijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Radijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora, abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye niba ncuruza inanasi barazikenera cyane rwose banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati, n'inyanya, n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari isaha babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe babarekura saa tanu, hari igihe babarekura nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Barakatiye amategeko yo mu Rwanda, turaza turababwira tuti amategeko turatubona umenganiwe dushoboke, tibasi turandika niketa, tibasi n'umuduha inzira tuje gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Hama nabo ntibaheza ngo babitwemerere, turababwira tuti dore ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu, kandi mukaba kuducira inzira ngo tuje kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona amategeko atadushobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Za biometri, izo z'icanco. Hama rero turababwira ati rero basi n'umudusubamo tusubiza mu Burundi, ako muta kutwicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere Gashora, mutse kufitira mu ikambi butwemeza ibintu ku ngufu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Ushika ubu n'imitende buke buke, guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwicira ngaha buduha inzira, byose ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kugwayo. Nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tuzabishikana imbere, tugaheza tubahe inyishu gushika ubu nitwe turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye, zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera, nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo bwabo buhagaze. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora, mu karere ka Bugesera.
Tukivuga kandi kuri inkuru, Leta y'u Rwanda ejo ku munsi wa gatanu yarasohoye itangazo rivuga kwa Barundi 2,583 basaba ubuhungiro aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa incandago z'indwara y'agasama rubeole hamwe n'indwara y'ubukangwe maze abarwaye muri bo bakavurwa hisunzwe uko bikorwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi ngo bategerezwa kwemera no guharurwa hakamenyekana umwidondoro umwe wese. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yongeye ko kandi ku muntu wese afise uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Ikirundo mu Burundi naho haribonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro cya lisansi abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bamaze indwi irenga banywesha igitoro cy'amagendo baronka ku gitigiri kinini kubera iryo kena ry'ibitoro. Igiciro cyo kwinguruza ku mapikipiki cyagwijwe na kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru y'iradio Ijwi rya Amerika Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku mastasiyo agera kurane ari mu gisagara cya Kirundo igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwi irenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura 3,000 mu gushika ubu kuri uyu munsi tukigura 4,000 ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino siyo n'ikiya kibuni turi amafaranga 600,000. Kesho yetu turimo turareba mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo ibyarindi by'ubwa mbere twahora tukinwa ku ipomo tubabwiye 1,000 ntibakizana.
Hakigiye kingana gute igitoro ngaha cyabuze?
Haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu.
Kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundo wacu kuvuga yuko ubahaye indwi yose n'iminsi itatu. Ariko abakiriya ntitubafashira neza kuko ntibabyemera cyangwa ngo tubone kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo ziba nke. Bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye 1,000 kora uyu bushize iyo bitoye hari ku ipompo. Dusanga turiko tubagira ahantu ingazi gucyo nka ku Senare ku Murama. Gasanga n'usigazonga mu muje n'ingazi gusa mbaga igitoro kiduru twagati ni 1,000 ntibabyemera. Tusariko nyene bo natwo tuzana ngaha mu cyundi wacu byana tuzonka gahengo kubera tutabata kizita ntabwo ari turonka abana nyine twatatu bajya mishisha inkone.
Igikurikira numwumvikano umuke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Mubano wa bosi ucuba mu binyene kubera ucubura amafaranga perese mu kacu yibura kacu sanga muri nk'umunajyana imihari n'umu bosi ngo wanyine peresema sanga kazi karahetse. Ibyifuzo by'iwacu ni uko ababosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe ntibiradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200. Sinzi gituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza batumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashira kuri 2,500 mu gato kakironka n'ubundi mbona turimo turakigura 4,445 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinkanya n'icyo kwipoma ahugiye cyo ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikena ry'igitoro cya lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru, ubu naho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo inyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigira iby'abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze bijwi rya Amerika ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba ari bo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze imisi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yarabasuye gira yuko hari nabo batazi iyo barengeye reka twumve inkuru ya duteguriye
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3 izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi
ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi
Bese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira buryo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafito ukibariza
ababyeyi turarenganye dufite agahinda birababaje cyane bitene gahinda
dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi
nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nk'ubwiye gushireho n'abapolisi barindwi nabo bakomerekejwe n'ibi byuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5 bamuvise
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashyinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashyinguwe ntibaremera ko babashyinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi
nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza babo
byagenze gute byakozwe bite byakozwe nande
byakozwe na leta wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntago bashyinguwe nababo ntago twabashyinguye twe nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye muri umuntu wanjye n'umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nkuko no mu muhanda bacukura umuhanda bagatwara trasima y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande muri umuntu wanjye nge ntago namuherekeje ntago namushyinguye
nyuma yaho HCR itangaje ko impunzi zishwe ari 11 ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15 uyu ni bwana Bangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi bakorana muri komite nyobozi
nyuma yaho bashinguye 8 ku kibuye bitabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3 aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga nk'abarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ministeri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye inkambi mu rwego rwo kubahumuriza ministre Jean d'Arc de Bonheur yobora Midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
ahagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha nk'uko mwabibonye iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kizi bavuga ko bizwaho bari nubwo kubasura bitoroha
uretse abafunguwe baje batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22 ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri mu byukuri ni ikibazo gikomeye
ubuyobozi bw'inkambi ya Kizi bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari niba bakiriho ntibaza aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari imbere nakwibutsa ko iyi nkambi yakize ibituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 12,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996 Claude Ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza munyamagana arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com amakuru avugwa mu karere turayabandanya urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango no rubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya umyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Rusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira
Umugwa ba Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu byo budandaje ayo masezerano azo kwizina rya Accord de Partenariat Économique mu Gifaransa ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makore n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa bivi Buraya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba Maitre Nestor Kayobera aburana ya leta y'u Burundi niwe yashikeje jambo ku izina ry'abagenzi we
abanyarwanda barayasinye na kinyo barayashya kumukono ariko twebwe barundi twashye kumukono na Tanzania n'Ubugande mu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko babasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba yuko nabatashye kumukono rero batashaka kumukono twe twerekana yuko gushaka kumukono masezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye somunyagi waje gutwitwarira ariko cyane cyane twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hakagira amategeko kandi bibaraza amategeko n'icyo tumara twise nawe twiyemera kuya yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo numunyagihugu ntiraba ngo nungo ni leta n'icyo tumara tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kwitwara n'ibihugu ariko nacyo twa dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi wabitwariye akarere ntibaserutse muri sentare sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose bagenzi we bamaze gushigikira ico cimviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga Kayobera n'akanyamuneza kenshi kubatsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayi masezerano akavuga ati ivyo umushingamanza w'ubundi avuze turabishimye turabikengurutse. Hayi mayi dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gatwe kuri uyo muntu. Vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu batoza gukirisha isenare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo kimara rero twebwe dutsinze imanza nkizi cyane cyane amasenane nk'aya muzabakungu. Biratunezeza cyane ko biboneka yuko vy'ukuri inyungu za leta tuzishikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amaze imisi yerekana muri vya vyigwa vy'amaze imisi atanga vy'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu cy'undi chance kwatera ko mukono cyane kubera yuko cyashafatwe ibihano tabo cyane gufata gushira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane cyane muzi yuko bari badufata ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika chatuandaniza ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cy'abanyedini. Duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Ego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamutse abo turi kumwe turamutumbiriza.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa. Amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo. Ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo. Ivyo mwebwe mubivuga ku iki ndongozi z'amasengero n'amadini?
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi. Ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kukimana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo namategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza ryingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Mugamo rikiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku vy'Imana yatunganije.
Ayo
mategeko je nibaza yuko nabonye batabashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye. Mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana. Aho ni ibintu batazoshika ko n'ukuri sino habambeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze. Nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa tabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka. Mugabo kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako. Mugabo uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi bashiyo bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka muvuma ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubgivyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi umu agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misiyo suko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyengomozi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi LH nkuko mwavuze muti ari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye
bagakoriza n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko nizangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turi turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije no kuri cyo rikoravuga nkuko mugenzi ariko aravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakishwa no kubatandukanye mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muruko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugase kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'inguvu abakenyezi bafite inguvu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi nibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba nje mbandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyanke kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ivyo bikorwa byo mu rugo cyanke umukenyezi nagakora ivyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntivyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama ukabona kuduga nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi ya afise ariko arabikora rero ivyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi kuburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenza imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumva ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nabo ngo aca duga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibongenze ndishobora no gukikoroka
Pasteur hari nafite cyavuga kumbure birashobora kuvana n'ivyizerwa kandi turubaha ivyo umuntu yizera mu bijanye n'idini ryiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisi yisanzuye twijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya America aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane Diane nahaze twari kumwe kuri micro innocent kimenye yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemye twifurize kuroranikwa
mwese mubandanije gutega amatwi mu masogo na makeyi isa 12 zizoba zuzuye tukaba rero tugikwashikiriza ikiganiro cyo muziki mukunda cyane ikiganiro tubashikiriza imisi yose kuwa gatandatu